Murumva radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ijwi rya Amerika riravugira kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi. Neugenia Mukankusi basuhuza. Inkunga y'ibiribwa umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi haherutse guha igihugu cya Guinea Equatorial ikomeje guteza impaka mu Barundi b'ingeri nyinshi.
Abarundi barakenye rwose, barashonje, baraburaniwe. Kona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nk'abi wacu akaba aribo agirira impuhwe nta n'umwe bitotangaza.
Uwo ni Marie Louise Baricako uhukuriye ihuriro inamahoro riharanira amahoro n'umutekano. Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya aritaba urukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi bivuga ko biri mu nzira yo kongera kunoza umubano na Ethiopia. Naho igihugu cya Fernande kuri wa kabiri kinjiye ku mugaragaro mu muryango wo gutabarana uhuza ibihugu by'Uburayi na Amerika OTA. Ayo makuru amwe n'ayanditswe abateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Iburayi bivuga ko biri mu nzira yo kongera kunoza umubano na Ethiopia. Mugenzi wacu Diane Nahazwe afite inkuru irambuye.
Umwe mu bantu bajejwe umutekano avuga ko abasivili batari munsi ya batatu bari hafi y'aho iyo bombe yo mu bwoko bwa mine yaturikiye bahasize ubuzima. Inteko z'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika zizwi ku izina rya ATMIS zari mu bikorwa bya misi yose byo kugenzura igihe ico gitero caba. Nta mugwi uremanga ko ari wo wakoze ico gitero. Yamara mugwi w'iterabwoba Al Shabab ukorana na leta ya Kiislamu waremanze ko ari wo wakoze ibitero biherutse kubera mu karere ko mu ihembe rya Afrika. Abagwanyi b'umugwi Al Shabab barakora kenshi ibitero mu bice bitandukanye vya Somalia. Imigambi yabo ni ugutembagaza leta ya Somalia bagashiraho leta ishingiye ku mategeko ya Kiislamu.
Muri Afrika y'Epfo abantu barenga 200 bakoze imyigaragambyo hanze ambasade ya Uganda bamagana umushinga w'itegeko uherutse gutorwa n'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu uteganya ibihano ku bakunda n'abahuje igitsina. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iyo myiyerekano yabaye uno munsi ku wa kabiri yari iyobowe n'umugambwe utavuga rumwe na leta ya Afrika y'Epfo Economic Freedom Fighters. Umugambwe wasavye perezida wa Uganda Yoweri Museveni kudatera igikumu kuri iryo tegeko. Abaharanira uburenganzira bw'abakundana nabo basangiye igitsina nabo nyene bifatanije n'abari mu myiyerekano bakaba basavye leta ya Afrika y'Epfo gutera ivyatsi iryo tegeko bavuga ko rigeramira ubwigenge n'umutekano w'abakundana nabo basangiye igitsina muri Uganda. Kukundana nabo musangiye igitsina birazirijwe muri Uganda. Yamara itegeko riherutse kwemezwa n'inama nshingamateka ryategekanije ibihano bikomeye ku bakundana basangiye igitsina harimwo igihano cyo gupfa n'umunyororo w'imyaka igera kuri 20. Abavugira uburenganzira bw'abakundana nabo basangiye igitsina bashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka igera kuri 20. Abashingamateka nka bose bihweje itegeko rihana abakundana basangiye igitsina bararitoye. Yamara Perezida Museveni afise ububasha bwo kutaritera ko igikumu. Umuyobozi w'umugambwe utavuga rumwe na leta ya Afrika y'Epfo Julius Malema yaragabishije abashingamateka bemeje itegeko rihana abakundana nabo basangiye igitsina muri Uganda mu kuvuga ko Perezida Museveni azorikoresha kuri bo muri kazoza igihe batazokumvikana nawe mu bijanye na politiki. Malema yatangaje ko yabwiye Museveni kureka abantu ko bari ko atari ikibazo ciwe kandi ko atari ikibazo na gato muri rusange.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wabaye perezida ubu ageze I New York mu rukiko rw'i Manhattan kuri mu mujyi wa New York agira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo byifashe gute?
Nibyo amakuru ya nyuma yerekana ko yishikirije mu kanya ubutungane uno munsi kuwa kabiri kuko ari kuvuga mu gisagara cya New York. Araba abayikese wahoze ari perezida wa Amerika wa mbere yagirijwe ibyaha igihe aza yarengutse mu mukanya rero abaraza kumusomera ibyaha yagirizwa nyuma yo kumugura abanyagihugu watowe gutohoza ibyaha ubyemeze mu rwirangiye bitejwe rero mu kanya ko amenyesha ukese ibyaha yagirizwa za guhaka ryo abanyagihugu n'abamwunganira mategeko kumenya neza ibyo yagirizwa. Televiziyo CNN yatangaje ko Trump azokwagirizwa ubwoko bw'ibyaha birenga 30 bijyanye no gutanga amakuru atari yo ku bijyanye n'imirimo yiwe ari nyuma y'itohozwa ryakozwe rifatiye ku mafaranga yarishe umupfasoni yakina Mareres yerekwa abakuze. Itangazamakuru rero ntiryashoboye kurekurirwa kwinjira muri mucumba cha Centare in New York nyuma yuko umujije umucamanza mu joro ryejo ku munsi wa mbere abangiye ku byo bari basabye amashyirahamwe no kuvuga amashyirahamwe amenyesha amakuru atari make yari yasabye gushobora gukurikirana ukurenguka kwiwe mu gihe kwaba kuriko kuraba nayo niyo makuru dufite gushikuma.
Urakoze Fide Niyongabo, komeze dukurikirana iyo nkuru. Ubwo turareba niba hari nabari aho ngaho i Manhattan bakurikira iby'uko kwitaba kwa Donald Trump, hanyuma batubwira uko ibintu bihagaze. Urakoze cyane.
Urakoze.
Tukomeze amakuru yo hirya no hino ku isi. Turi mu gihugu cya Finland kuri uyu wa kabiri cyinjiye ku mugaragaro mu muryango wo gutabarana uhuza ibihugu by'Uburayi na Amerika, OTAN. Ibindiro kuri iyi nkuru turabibaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Ukwinjira kwa Finland muri OTAN vyateye agashavu Uburusiya, bishimisha impande zihanganye nabwo mu ntambara burimo na Ukraine. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, Antony Blinken, niwe yakiriye impapuro zemeza ko Finland yinjiye icese muri OTAN. Yakiriye izo mpapuro mu birori vyabereye i Buruseli ku murwa mukuru w'Ububirigi. Blinken yagize ati, "Iki nico kintu conyene dukwiye gushimira president w'Uburusiya." Yarihutishije umugambi yihetse ko mu gusomborotsa Ukraine. Umushikiranganje kwivuna abansi muri Finland, Antti Kaikkonen, nayo yavuze ko uno munsi winjiye mu mateka y'igihugu ciwe kandi ari intambwe nziza kuri OTAN no kuri Finland ubwayo. Aha, mukamenya ko Urusiya bugereranya ukwinjira kwa Finland muri OTAN no kubangamira umutekano wabwo, bugabisha mbere ko buzokwihora. Umunyamabanga mukuru wa OTAN nawe yavuze ko inguvu za gisirikare z'ibihugu bigize iryo shirahamwe ari 50% z'inguvu za gisirikare z'amakungu, gutyo abwira abagenzi biwe ko igihe cyose bazofatana mu nda atawuzoshobora gutera igihugu na kimwe kiri muri iryo shirahamwe. Hagataho, Finland isangiye umupaka w'ibirometero 1,300 n'u Burusiya. Yinjiye muri OTAN nyuma y'imyaka igera kuri 30 yifata ku ngingo yo guhanga ibindi bihugu biri muri iryo shirahamwe mu mugambi wabyo wo kwivunira hamwe umwansi. Yinjiye kandi muri OTAN ku munsi iryo shirahamwe rirumanije imyaka 74 rimaze ribayeho. Ryashinzwe igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane ko mu 1949. Finland ikaba igize igihugu cya 31 cyo mu ishyirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN.
Ayo ramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Diane Nahazwe na Fide Niyongabo bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutsa ko mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho hamakuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Perezida William Ruto wa Kenya hari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu Rwanda. Ku munsi we wa mbere yahuye na Perezida Paul Kagame, basinya amasezerano y'ubufatanye. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Amasezerano atandukanye bakuru b'ibihugu bombi basinye yiganjemo ubufatanye mu rwego rw'uburezi, ikoranabuhanga ndetse n'ubuzima. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru bamaze kubonana, abayobozi bombi basobanuye bimwe mu byo baganiriye mu muhezo. Mukuru wa Rwanda Paul Kagame yatangaje ko abanyakenya baba mu Rwanda bagize uruhare runini mu nzego zitandukanye z'igihugu.
Mr. President, and I'm sure it is of interest to the audience.
Nyakubahwa Perezida, ndahamya ko binashishikaje abadukurikiye. Hari abanyakenya babarirwa mu bihumbi byinshi baba hano. Twishimiye ko bari hano, hari byinshi bikorera ubwabo, ariko ibyo bakora birahindukira bikanabyarira inyungu igihugu n'abaturage b'u Rwanda. Mu rugero bamwe muri bo n'abarimu aho dufite icyuho mu by'ubushobozi, bamwe n'abaganga, abandi barakora mu rwego rwo kwakira abantu. Banadufashije rwose kuziba ibyuho byari mu nzego zacu bitewe n'aho twavuye, kandi rwose bahamaze igihe.
Ku ruhande rwe, Perezida Ruto nawe yashimye inkunga igihugu cye cyahawe mu rwego rw'ikoranabuhanga, cyane cyane mu rwego rwo kwegeranya imisoro. Kuri we igikurikira n'uburezi.
On matters education we share a background.
Mu bijyanye n'uburezi, u Rwanda na Kenya dusangiye amateka, kandi hari amavugurura yatangiye urwego rw'uburezi muri Kenya ayobowe n'abakozi ba presidency nabishinze. Aya zasangiza ubunararibonye mu ngingo nyinshi zirimo imitegurire yo kuva mu mashuri abanza ujya mu cyiciro cya mbere cy'ayisumbuye, mu yisumbuye, no kuva mu yisumbuye ujya muri kaminuza. Kandi azanibanda by'umwihariko ku ngorane ikomeye yo kwishyura uburezi bwa kaminuza bikirimo ibibazo bikomeye. Tuzasangira ubunararibonye kuko twarushaho kunoza uburezi mu ireme, mu koroshya uko butangwa, ariko no mu koroshya ikiguzi cyabwo.
Kimwe mu bibazo abanyamakuru babajije Perezida Kagame niba yaramaze gutegura uzamusimbura ni ikibazo n'ubundi Perezida Kagame yabajijwe mu minsi mike ishize.
Ibyo ni ibintu bigomba kuba. Tugomba kubona mbere na mbere kuzamura abayobozi, kandi ntaba ari njye ugiye n'ugomba kuba umuyobozi uzansimbura. Nibwira ko ibyo nabyo bitaba ari byo, ahubwo hagomba kuremwa uburyo buzatuma hazamuka abantu bashobora kuyobora hatitawe ko mbakunze cyangwa ntabakunze.
Ku byo Perezida William Ruto yagarutseho, harimo ikibazo cy'imyigaragambyo imaze iminsi ikorwa muri Kenya. Yasobanuye ko iki kibazo cy'ubuzima buhenze kitugarije gusa ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ko ahubwo kiri ku isi yose muri rusange. Kuri we ubuzima buhenze ni ikibazo giterwa n'ibintu byinshi birimo icyorezo cya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe, ndetse n'intambara ya Ukraine n'Uburusi. Perezida William Ruto yavuze ko nko muri Kenya umwaka ushize babuze amatoni n'amatoni y'ibiryo kuko batabonye imvura ihagije.
Tulikosa karibu magunia milioni 10 ya chakula hayakupatikana kwa sababu ya mvua ambayo haikutosha.
Aragira ati, urugero nko muri Kenya umwaka ushize twabuze amatoni n'amatoni y'ibiryo kuko tutabonye imvura ihagije. Ubu rero ni byiza nka leta ko twiga uburyo tuzahangana n'icyo kibazo mu gihe twugarijwe nibura cyangwa igabanuka rikomeye ry'imvura ndetse n'ifumbire. Harabafata izo ngorane bakazihindura ibibazo bya politiki. Ku isoko ry'u Rwanda, igihugu cya Kenya kigaragara cyane mu rwego rw'amabanki, amashuri, ndetse hariho n'ibigo by'itangazamakuru. Byitezwe ko Perezida Ruto azasura urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ndetse akakirwa ku meza n'umukuru w'igihugu. Byitezwe ko kandi Perezida Ruto azagirana ikiganiro n'abanyakenya bakorera mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Inkunga y'ibiribwa umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi haherutse guhaha igihugu cya Guinea Equatorial ikomeje guteza impaka mu Barundi b'ingeri nyinshi. Iyo nkunga ingana na toni 25 ahari abafite babifata nk'igitutsi ku Barundi bogarijwe n'ibura ry'ibiribwa muri iki gihe. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinea Equatorial vyanditse ko kwa 29 ukwezi guheze hari amatoni 25 y'umuceri yageze Malabo ku murwa mukuru w'ico gihugu avuye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Izo mfungurwa zarungitswe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, nkuko ibiro vyo kumenyesha amakuru vya mugenzi we wa Guinea Equatorial bivyemeza. Uwo muceri warungikiwe ikigo Constancia Mangenswe Okomo kiyobowe na Dona Constancia Mangwe Diobiank, umukenyezi wa prezida w'ico gihugu gifise ibitoro vyinshi cyane. Ivyo biro vyanditse bivuga ko imifuka igihumbi umwe wose urimo ibiro 25 ariyo yashikanye imarabo. Zibutsa kwa abakenyezi babiri bafitaniye ubucuti budasanzwe. Marie Louise Barichako, umukuru w'umuhari n'amahoro w'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano, bavuga ko ari ibintu bitangaje kubona umutambukanyi wa prezida Ndayishimiye agira impuhwe abanyamahanga kandi abarundi bahanzwe na kigoyi.
Abarundi barakenye rwose, barashonje, baraburaniwe. Kubona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nkabi wacu akaba aribo agirira impuhwe gusumba biwe nta numwe bitotangaza umuntu wese yo kwibaza ingene umuntu nkuwo wo mu rwego rw'abategetsi yovuga ngo arakunda igihugu arakunda abanyagihugu mu gihe barira ntiyumve
ijwi rya Amerika ryandikiye abajejwe kumenyesha amakuru mu biro byo mfasoni yanje ndayishimiye ariko hageze igihe cyo kwishura ukibazo twabajije kuri iyo mfashanyo yahawe igihugu cya Guinea Equatorial baciye baceceka nyamara amakuru y'ijwi rya Amerika ritarabasha gutohoza neza yo kumbuga nkoranyambaga zizewe kandi ibiro by'umukenyezi wa president Ndayishimiye bitaranyomoza avuga ko umuceri watanzwe atari wavuye mu mwimbo wa Madame Ndayishimiye ahubwo watanzwe nk'imfashanyo n'igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe gicuditse n'u Burundi kandi cyama cahaye leta y'u Burundi imfashanyo y'umuceri umenyesha makuru Bonfils Niyongere ari ku mugabane wa Buraya akaba akorera ku bibazo by'u Burundi mu myaka 15 iheze yarakurikiranye ikibazo ubu niwe mwihwezo wiwe
ngofata ahantu kufite bariko barakominduru mu rugo akatubashira kitashira kuziko baburitaka ngo tuvuga ngo uragiye kugemura bike warurose utanarose wimbuye ahubwo utabajwe n'umugenzi yumvire nawe urugo rwa kanaka abantu barashobora gushika bagasonza hakaza umuntu akavuga ati ndaje kubafasha abazaniye umupfu ko dufate umuceri mu muryango w'ibiro 25 ati muraraba mutonge nkene ubu canke inarugo agacaterura ibyo biro byose akavuga ati ibintu rero ngiye kubigemura wa mupfu mugiye kumutasura niho mvuga ati nigitutse
ibyake umwimbo muke n'inzara na president Evariste Ndayishimiye yarabizi mundu kwezi yabigarutse ko mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu biro byiwe na RTNB radio na televiziyo by'igihugu aha yariko yishura ku kibazo cinaribonye mu mwuga Jerome Niyonzima
je nibaza yuko mu Burundi rujya ruhumye navuze tate batukiyibagira je ndavuga ko ari ubujuju turiyibagira kuko ntituzi igihugu icarije mu mategeko kugira ushora ibintu hanze biba byanditswe burya mu gitabo mpana vyaha barahana abantu bonona itunga cy'igihugu warubize
ibumenyesha makuru niyongere yarabihuriza ko na president Ndayishimiye
kubera abanyagihugu Burundi bari mu mapfa iyo bavuze inzara bumenga n'inzara isanzwe bari mu mapfa muri kiboyi bari muri manori bari muri kakwege inyamashinga amateka bari kugira motion de defiance
Imboneza wali chakarongo yu mwali na mahoro wa sanga harabayo kuitila nyibintu.
Visa ni vjabaye akamenyero mu Burundi kwikoreshwa ry'ivyigihugu ridatandukanywa n'ivyurugo canke ivy'umuntu ku giti ciwe. Ntibikwiye rero kw'ivyigihugu bikoreshwa nk'ivyo mu rugo.
Muhandura na Kigoyi harimwo uwo mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero. Yabwije ku Amerika ko hageza aho yiyumvira komoka.
Gutunga umuryango ku byatuyobeye umuntu w'umukozi kora 3,400 ugiye mu isoko nshobora kuronka ikintu watungisha abana babiri kuri ibyo 3,400 turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja nitugira iyo tuja nitugira iyo tuva mu gihugu cy'u Burundi
Perezida Evariste Ndayishimiye asanga abarundi bacivugisha
reka nakubaza uvuze ngo umuceri ugugwa 4,000
birenge
muri hoko duhanure ugukwanga je nawe ndabivuga kugira umenye umusaraba wikoreye banza umenye umusaraba abandi bikoreye dufata iki gihugu kibanye nico mukora utaka kakarira ko gitaye imbere u Rwanda ikiro cyo mucari cyagukwanga
igira cyo cyagiye kugwanga
Burundi na Guinea Equatorial bifitanye imigenderanire myiza mbere y'icyo gihugu nico president Ndayishimiye yakozemo urugendo rwa kabiri kuva giye ku butegetsi yakigendeye inyuma ya Tanzania inyuma ya meza ne agiye ku butegetsi Guinea Equatorial cigiranye ikibanza kitamaho mu nama y'amahoro n'umutekano ya ONU ni kimwe mu bihugu byandiziyamiriza bikaburizamwo ibihano byagomba gufatirwa u Burundi mu myaka iheze eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Eroje birikaneza urakoze kuri iyi nkuru tugeneweho muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abacuruzi bawo mu kiciro giciriritse bakorera ku mupaka wa Kavimvira uri mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'ibibazo byinshi birimo kwangirika kwangirwa gucuruza lisansi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
ugeze kuri mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi usanga bamwe mu bacuruzi bato bato bacuruza imboga z'ibyatsi abandi nabo esanse mu gihe abandi nabo bateka restora kuri uwo mupaka gusa uganire nabo muri abo bacuruzi barimo abanyekongo n'abarundi baba baraho ku mupaka wa Kavimvira bagutura urusobe rw'ibibazo bagenda bahura nabyo birimo byo kubuzwa gucuruza esanse Esperance Suzana akora imirimo yo gucuruza esanse ku mupaka wa Kavimvira avuga yuko bafataga esanse yabo bakayigurishiriza abarundi ariko kuri ubu inzego zitandukanye zikorera ku mupaka zibabuza gucuruza
ubu esanse muri iminsi yari yabuze Burundi abantu bako baraza gucuruza ariko bagiye gucuruza iyo esanse wasanga abapolisi bako baragenda basaka bayifashe bace bayijana bayijanye hari uko cyangwa bagiye kugombora kakanyungu kose bagomboramo kakacaga hera ku bapolisi akaba ari bo bayajya abaranguye bakabura inyungu bakaca barangurirwa ubusa gusa banake bakaba nkuko gusa baranguriye gusa abapolisi nakazi twoba dufite kwakariko kurima twaramaze kuruwa n'isuka
mugeze w'uburozi amani n'umugore w'umugasenga ucururiza esansa ku mupaka wa Kavimvira avugana n'ijwi rya Amerika yavuze yuko iyo esansa yabuze mu gihugu cy'u Burundi hari gihe acuruza amabida arenga abiri bityo bigatuma yunguka amafaranga arenga 20,000 by'amakongomani ku munsi ariko kuri ubu bari kubabuza kuyicuruza
ataki tucuruze esanse
iki bashaka ngo ducuruze esanse ku mupaka yadufasha kwishurira abana amashuri no kubavuza twajyaga ku mupaka tukayaho umutari ndetse n'abarundi muri Kongo twayigura 60,000 by'amakongomani tukayigurisha 120,000 by'amarundi
usage majabu we banatukatalia tucuruze ile esanse ku mupaka tunayuza 16,000 mu Kongo.
Nubwo abacuruzi ku mupaka bavuga yuko bangiwe gucuruza esansa ku mupaka harahandugera muri territoire ya Fizi na Uvira ugasangira iruhande rw'amaduka mu mazu ndetse no ku mihanda bayicuruza
uzungurutse mu gisagara cy'Uvira wabiravye aha naha mu metre zitarenze 5 abari ya esansi ibariko baradandaza hafi y'amazu hafi y'amabotike ni kuvuga ngo hafi y'amabotike hafi y'ibarabara hose ahuje bajya kwa Kadafi ariko baradandaza amaesansi
none ntimutinya gushobora gutera impanuka
yote zimanuka n'isi yose mate zimanuka kwa ari gihe yigize kuba n'ingorane zicaduka cy'umuriro hajya muri murongwe muri aveni Shabunda bizana ingorane kuba ariko bararengana umuriro wiyadukije zirya esansi zahise ziripuka.
Usibye iki kibazo cyo gucururiza esansi ku mupaka wa bacuruzi bafite n'ikibazo cyo kubicuruzwa byabo binyagirwa kuko nta soko bafite ku mupaka. Twizera Imana Anusiata ni umubyeyi ufite abana 9 ava Bujumbura akaza gukorera imirimo y'ubucuruzi ku mupaka wa Kavimvira.
Ndiko ndandaza ibitunguru turima utuvoka udushu utuntu nyana duto duto aha ndaharose 1,000 aha 5,000 harya 5 ndateranya abana bakaronka ibijumba iguye tugira ibibazo cyane izuba riratwica imvura urabona ko ari ku bugaragwa ntanu twugama ndarabona ko twica impande y'amazi urumva ntitugira iyo tuva ntitugira iyo tujya n'uguhangayika nyene nuko nyene twasaba yuko baturonsa basi ukuntu ngaha anye hojibu bakatwubakira nakazi twokugamamwo.
Justin Mutombo ni umuyobozi ushinzwe imisoro ku mupaka wa Kavimvira avuga yuko impamvu babuza abaturage gucururiza esanse ku mupaka ari ukugira ngo badateze impanuka y'umuriro ushobora kwibasira abantu ndetse n'ibintu by'ubucuruzi biba biri ku mupaka. Avedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabivuze dutangira aya makuru, Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi yitabiye urukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa. Ibirego bwana Donald Trump akurikiranyweho bihanishwa igihano cy'igifungo kiva ku mwaka umwe kuzamura. Ese iki gihano hari ingaruka cyagira mu rwego rw'amategeko ku mugambi we wo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika haramutse ahamwe n'ibyaha? Ese hari icyo byatambamira ku kuba yahatanira indi myanya y'ubuyobozi? Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika murayumva mu ijwi rya Temistocle Mutizima irasobanura byinshi kuri ibibazo.
Ibyaha uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump akurikiranyweho biri mu cyiciro cy'ibihanishwa igihano kiva ku gifungo cy'umwaka umwe kuzamura. Ku bijyanye rero no kuba umuntu yaba perezida wa Amerika, ibintu bisabwa n'ibiki? Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, umuntu wavutse ari umunyamerika cyangwa wahawe ubwenegihugu mbere y'uko itegeko nshinga ryemezwa agomba kuba afite byibura imyaka 35 kandi agomba kuba yaragumye gutura imbere mu gihugu byibura imyaka 15. Bitewe n'uko itegeko nshinga rya Amerika ntacyo rivuga ku bijyanye n'ifungwa, umuntu uregwa cyangwa hamwe n'icyaha cyo ku rwego rw'ibyo Trump akekwaho ntabujijwe kwiyamamaza, apfa kuba yujuje ibindi bisabwa. Ku bijyanye no kuba itegeko nshinga rya Amerika ryakongerwamo ibibujijwe kuwifuza kuba perezida, nabyo biragoye kuko inteko nshinga amategeko idashobora kongeramo ibindi bibujijwe hatabayeho guhindura itegeko nshinga. Kandi rero guhindura itegeko nshinga muri Amerika si ikintu cyoroshye. uretse no kuba bisaba kubona ubwiganze bwa 2/3 mu matora mu mitwe yombi y'inteko w'abadepute na sena binasaba ko izo mpinduka zemezwa na 3/4 by'abadepute b'inteko zo ku rwego rwa za leta kubijyanye n'intambamye zabuze umuntu kuba perezida wa Amerika ingingo ya 14 y'itegeko nshinga ibuze umuntu wese wagize uruhare mu bikorwa by'imyivumbagatanyo cyangwa ubwigomeke arwanya leta zunze ubumwe za Amerika kujya mu myanya y'ubutegetsi ya leta iyi ngingo yanditswe nyuma y'intambara yashyamiranyije abenegihugu kuva mu 1861 kugeza mu 1865 ariko kandi ntaho ivuga ibindi byaha Bwana Donald Trump aramutse ahamijwe ibyaha akurikiranweho yaba baye umuperezida wa mbere mu mateka ya Amerika uhamijwe ibyaha byo muri icyo cyiciro uwari perezida Richard Nixon mu 1974 yavuzweho kugira uruhare mu ibara rya Watergate ariko ntigeze ashinjwa icyaha yeguye mbere yuko hatangizwa inzira zo kumutakariza icyizere ndetse nyuma za kubabarirwa n'uwamusimbuye Gerald Ford ba perezida Andrew Johnson, Bill Clinton na Donald Trump bose batakarijwe icyizere n'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepute ariko se nibagira bere ikindi kandi uku gutakarizwa icyizere ni kwari birego by'inshinja byaha uretse no kuba yaba perezida uwahamijwe n'urukiko ibyaha byo mu cyiciro cy'ibyo Trump akekwaho ni ukuvuga ibihanishwa igihano kiva ku mwaka umwe kuzamura yemerewe no kuba yaba umudepite cyangwa umusenateri kimwe no kuba perezida aha naho itegeko nshinga riteganya ibisabwa bikeye ku budepite abagize inteko bagomba kuba bagejeje nibura ku myaka 25 y'amavuko ku badafite ubwenegihugu kavukire bakaba bamaze nibura imyaka 7 baba muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko bakaba banatuye muri leta bagiye guhagararira abasenateri nabo ibyo basabwa ni nk'ibyo ariko b'imyaka basabwa kuba batuye muri Amerika mu buryo bwemewe irazamuka ikabikenda ikindi bo bagomba kuba nibura bafite imyaka 30 y'amavuko byumvikane neza aha naho nta byerekeranye no kubutarahamijwe icyaha bisabwa ku byerekeranye n'amabwiriza agenga inteko umutwe w'abadepute umudepute wese uhamijwe icyaha gihanishwa gufunga imyaka kuva kuri 2 kuzamura ntiyemerewe gutora cyangwa se kwitabira ibikorwa bya za komite icyakora iby'umudepute yemerewe bisubizwaho iyo yongeye gutorerwa indi manda kuri senayo nta bwiriza nk'iryo rihari Ikindi ishyaka ry'abademokrate ndetse n'iry'abarepublikani y'ubwayo abashobora gukumira abanyamuryango bayo mu bikorwa by'inteko umutwe w'abadepute no muri sena harimo no kubakura muri za komite mu gihe babonye biri ngombwa ku zindi ngingo zishobora kubuza umuntu kwiyamamariza kuba perezida ingingo ya 22 y'itegeko nshinga rya Amerika iteganya ko nta muperezida ugomba kurenza manda 2 iyi ngingo yatowe nyuma y'urupfu rw'uwari perezida Franklin Roosevelt mu 1945 wari umaze gutorwa inshuro enye agakuraho umugenzi wari umenyerewe ko abaperezida ba Amerika begura nyuma yo gutegeka manda 2 ku bagize inteko nshingamategeko ya Amerika izwi nka Congress nta manda ntarengwa bagira zo kwiyamamaza
urakoze Temistokere Mutijima tukiri kuri iyi nkuru nkuko twababwiye Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze mu rukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa ni ikintu rero abantu benshi bateze amaso haba kuba mushyigikiye cyangwa abandi batavuga rumwe nawe nkuko twabibabwiye kandi mu kanya twabwiye ko tubashakira umuntu waba hari kugira ngo atubwire uko ibintu byifashe ubu ku murongo wa telefone turi kumwe na Jean Paul Rwitanaga ni umuntu wakoreye i New York azi uwo mujyi Jean Paul wiriwe neza watubwira muri make ya mukanya yego mukanya dusigaranye gatoya muri make ya tubwira uko umwuka wifashe umutekano uhagaze ute muri aka kanya
umwuka uhagaze gutya hari abantu benshi bavuye mu zaburaya benshi baje gushigikira Donald Trump aho mpagaze ngaha hashika nk'abantu nk'amakamera ashika 1000 abapolisi ni benshi baziriye amabarabara n'ukuri umutekano wacungerewe New York n'ahandu abapolisi baho badafata minenegwe ibintu byo kugumuka Trump ni umuntu akomeye cyane arakundwa cyane n'abantu benshi akankwa n'abantu benshi
hanyuma
ikintu barimo ntawuzi bivamo mbwa abantu ni benshi rwose bitabyo bwa New York benshi nari
nkundi mu masegonda make bifashe bate baratuje hari ukundi kuntu wabitubwira mu masegonda make
abantu baratuje cyane rwose kuko ngaha arumva nta kirasohoka bose barorera kandi rwose gasohoke neza bimaje kuja hamwe rero kivamo nta ukize mugabo usha kubera nabi mugabo gushika ubu n'umunsi ugushika ubu abapolisi bi bagabye ni benshi
yego
ni kuba ibintu yatekeje gushubunyere muri umwanya mugaba abantu bashaka haguruka mu mwanya bari bose.
Murakoze cyane kuhatubera. Ubwo tuzakomeza mutubwire uko bizaba bihagaze. Na naha dusoreje rero amakuru yacu, tubashimira mwese ko mwaduteza amatwi.